Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu voa.com. Umwanya w'ikiganiro muri sanga
bakunzi kubanywanya ibijwi rya Amerika ndabasuhuje hano I Washington. Kubera ikiza cya virus ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano I Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri sanga. Nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye. Mukomere cyane.
Imyuga itandukanye irafasha abantu kwiteza imbere mu buzima bwabo. Ni muri iyo ntumbero umurundi yitwa Shakir Mugisha, umuhinga mu gucapa, yashinze ishyirahamwe ry'abacafi yitwa Shaki Art, ryishinze gufasha abakiri bato mu bijyanye n'umwuga wo gucapa. Amaze kubironkera udushirimwe ku rwego rw'igihugu n'urwego mpuzamakungu ari Bujumbura mu Burundi. Tutarambiranye rero kuri mikro, turi kumwe n'umutumire Shakir Mugisha. Waramutse.
Waramutse.
Ko ariko baratwumviriza wo kwidondora kuri bo kurushiriza ukababwira icyuri uwuriwe.
Yego, murakoze cyane. Je nitwa Shakir Mugisha, nkaba nsanzwe nkora umwuga wo gushushanya ariwo bitwa ari gucapa. Nkaba nshushanya ibintu bitandukanye, abashushanya na peinture na dessin digital ari ubwo buhinga bugezweho umuntu acapisha imashini. Yego, niko novuga.
Icyo cyumviro cyakujemo gute?
Icyumviro canjemo mu isanzwe je nahora ncapa ndi jenyene muhira, ni ugaranye mu cumba ugasanga ndakora uducapo tumwe two ku ishuri tw'abanyeshuri. Hama buhoro buhoro niho nagenda ndabona umenga nogira club ku ishuri y'abanyeshuri bakunda ibintu byo gucapa kubera bahora bazana ndabacapira. Ama niho natangudore iyo club yo ku ishuri niga kuri lycée municipal ya Rohero. Hama sha tutanguriza club ya art yitwa Shakart nyene. Hama tutatura chanda ndapartaja ni kuvuga gusangira ubumenyi nari mfise hamwe n'abandi bajene nka jewe. Yego, buhoro buhoro rero niho twaciye dushinga rero Shakart haciye imyaka itatu iyo club ihari ku ishuri.
Iryo shyirahamwe mwarishinze ryari?
Twarishinze itariki 9 z'ukwezi kw'icenda 2016.
Hanyuma uburyo bwo kwibeshaho no kwiteza imbere kubiberekeye mubona bibashimisha, murashobora kwibeshaho mukoresheje bivuye mu byo mushushanye?
Ego, novuga yuko bishobora kutubeshaho kubera urumva umuntu uri wese ari promoting mu bintu asanzwe akora arabimenyekanisha. Uko twatanguye tuza turerekana utuntu tuza turacapa buhoro buhoro, niho twagiye turashira ku marezo sosiyo tugenda turaronka abantu bagenda batwandikira bafise ibyo bashaka gucapisha nk'abafise iminsi mikuru, ama anniversaire, ama mariage. Akaba ari ibintu bikunda rero kuba kenshi ugasanga rero hariyo abantu bashaka ko umuntu abacapira canke amashira hamwe amwe amwe usanga afise gushaka kumenyekanisha ibikorwa by'iwabo, ugasanga uraduhamagara kugira tubacapire ibyo bintu byabo baba bafise.
Murafise abantu muhiganwa hari hayandi mashira hamwe n'abandi bafise ubwo buhinga?
Ego, novuga ko ahari hari amashira hamwe amwe amwe yagiye aravuka inyuma y'iwacu n'andi usanga yari yaraje imbere y'iwacu. Aho urumva usanga uri kuhiganwa n'abandi bari basanzwe bahari bari ngaha.
Mwitandukanya gute ku ishyirahamwe riberekeye nayo yandi mashyirahamwe?
Twebwe ishyirahamwe ry'iwacu ikintu novuga ni uko rikora ubuhinga bugezweho ibintu byo gucapa mu buhinga bugezweho ariyo art digital ayita mu cyongereza ayita bayita bon mu gifaransa bayita art digital niko no ivuga ama digital painting ni mu cyongereza akaba ari ibinya kenshi usanga benshi bagenda barakoresha mu bitabo bakoresha mu bintu nka nk'ibi bipankaste byo mu mabarabara ego nico novuga yuko twiye dutandukanye n'abandi kuko abandi ahanini bacapisha amarangi cyane gose hamwe na makreyo
ego tuza ku mirongo ya telefone dufise Dieudonné uratwumva
ego ndabumva
ufise ikibazo bazo mutumire icyumvire
nari mfite ikibazo uko je iyo entreprise yiwe yanyoheye kabisa cyane natanda mwazi ikintu iyo bari karategurira abantu b'abajene shomere kubera tubona yuko mu Burundi aribo benshi cyane ibintu nk'izo zose zimenyereye hanze y'igihugu nashaka kumubaza ati ni ikihe kintu iyo bari karategurira abajene shomere bo mu Burundi kugira natwe tugere ku mugambi cyane kuko je umugambi wiwe wanyoheye cyane
ego gerageje kubishura muri uno mwanya tuko turaraba nyine tugira ico bitwa ama pepiniere hagati mu gihugu ntara zimwe zimwe kugira ngo abashobora ababikunda bari iyo bashobore kuza bariyandikisha muri ayo ma pepiniere bakaronka ama formation amwe amwe mugaho urumva ico gikobo gisaba uburyo umuntu rero akaba ariko araraba uko ntiyo yorondera uburyo buhagije kugira ashobore gukora ico gikorwa ashobore gushira ayo ma pepiniere ruguru kuko urumva gushika ubunya bo dufise ino dufise tumaze guforma abagera kuri 60 urumva abo bose barashobora kuza muri ayo ma pepiniere kugira ngo bashobore gufasha abo bohiyo
ndibaza ko insigura guhaye igushimishije Dieudonné dufise Emmanuel kandi ku murongo wa telefone Emmanuel ikibazo cy'imviro
nene ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire
yego
iryo shuri baba barashinze ryaba ritanga akazi ku bene gihugu cyane nk'urubyiruko ko nta kazi kaboneka mu rubyiruko ko usanga nk'ati no mu Rwanda tuba twarabuze nk'akazi kandi twararangije kwiga ugasanga nyine ni ibintu by'ikibazo
je novuga yuko abo bose ndiko ndababwira bashika kuri 60 umva abo bose ni n'abajene nugwaruka nyene n'abantu bafise imyaka 25 novuga ko twagiye turafasha urumva bamwe n'ibyo bibabeshejeho bakirihira amashuri n'abandi usanga aribwo buzima babayemo batari ku ishuri arivyo bakora iminsi yose ubuzima bwa minsi yose
ikindi kibazo ikindi kibazo nakubazaga ese nibiramuka bigenze neza wazashaka ukuntu wagura imbibe ku buryo uva no mu Burundi ukagera no mu bindi bihugu
ego urumva ibyo byose nibijyana ariko ndavuga yuko byose bisaba uburyo kugira umuntu agira ama pepiniere hose urumva twavuze ko dutangura hagati mu gihugu mu ntara hama tukageza turaduga no hiyo no mu East Africa hose
rwose igikorwa watangije Imana izakigufashemo ni ibintu byiza bizafasha benshi murakoze
cyane
hanyuma ku byerekeye uwo mwuga wawe mwavuga ko mufasha abakiri bato mu byerekeye ubwo buhinga nk'ubwo bwo gushushanya mubafasha gute n'ubuhe buryo mufise
navuga yuko mu bisanzwe ukuntu dusanzwe tubafasha turarondera ico biswe amafinansement ayo mafinansement rero akaza ari mu bisanzwe ni nka projet du présente hama tugafurezanta proje ironka amafinansement ayo mafinansement ibyo bikorwa bikaca bikora mu bajene kugira ngo bashobore guhembwa a travers ayo maproje urumva buri mujene wese aca ahembwa biciye mu gikorwa aba yakoze rero ayo mafaranga ahembwa akamufasha gukora ibindi bikorwa vyiwe ku ruhande
iyo mukoze ivyo bishusho ivyo bicapo murabona abantu bavyirukira bavyijukira kubigura
ego novuga yuko ubunye biratanguye gutera imbere mu Burundi kuko mu myaka 3 iheze tugitangura mu ntango byari ibintu bigoye cyane gose wasanga uri kurabura ahantu udodora canke ahantu uja kuko abantu bose bafata yuko ako kazi ari akazi k'abantu bato bato abantu bo hasi badafite amashuri mugabo novuga yuko buhoro buhoro uko twagenda turabereka ibyo dushoboye n'ibyo dushobora gukora byagiye biratuma tugenda turaronka abantu
wavuze ko wize kuri lycée municipal de Rohero ibujumbura wize ibyo byo gucapa canke wiga ibindi ibyo gucapa bikazamwo mu nyuma
Oya, urumva nize science ama mu nyuma ngeze muri university niga construction.
Ego. Kuvyerekeye ibyo no kwita droit de propriété intellectuelle gukingira ubwo buryo bwanyu ubwo buhinga bwanyu kuko kensha abantu barafatira kubandi bagafata ibyakozwe n'abandi bakabyitirira mubona uburyo bitunganijwe mu Burundi bibakingira
novuga yuko nino biriho ino biriho nawo bitaramenyekana cyane urumva urashobora kugenda ukabyandikisha umaze kubyandikisha ibintu byawe bikabandanya biri protege
hama buraja mu nko mu makoraniro yo mu karere canke mpuza makungu kuvyerekeye uwo mwuga wo gucapa
ego
haraho mumaze kuja mwotubwira
ego ndamaze kuja i Nairobi mu higanwa ryabaye yitwa African Design Art Awards niho novuga yuko ariho natwaye ikomeye hama hari yindi narindimo ino ibujumbura yari isanzwe iri organize na Free Press Unlimited ari ONG ikongera ikaba na radio y'aba Hollande hama mu nyuma hari yindi narimo yo mu Rwanda yitwa Free Zone
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite prosper batumva ufite ikibazo icyumviro
nataka kumubaza imirimo yiwe atangwa yirangurira hehe uwo muhinga
nsanga ndayirangurira i Bujumbura muri quartier yitwa Kibenga
hanyuma nibyo wize cyane n'impano wavukanye
oya novuga yuko ari impano navukanye ko je nize ibyo kubaka ibyo gucapa amaplaya amazu
none nta n'uwo warategekanije wo kwigisha abandi atoba babishoboye
ego hariho aho nyine ndababwiye mu Kibenga naho nyine
abisabwa iki none ugira ngo umuntu ashobore kwashyira
bisabwa yuko umuntu aza kwiyandikisha uriyandikisha uzana photo passport hama isigaye ugezeho bacu babikubwira ibiba bikenewe bindi byose hama bakacaho guha n'ikarata igufasha kugira urashobora kwinjira
nakoze nibaza ko prospera anyuzwe dufite kandi ku murongo wa telefone Samson kibazo icyumviro
nagira mbaze wo mutumire yuko umuntu kwiga kugira gucapa yuko bikunda
yuko bikunda ko umuntu yiga gucapa
kwiyandikisha
yego birakunda uri umuntu ari kure naye nibagiye ufise ukoresha ico bitwa Facebook urashaka kuja kuri Facebook ukandika Shakar hama ugatebuka ukandika ubutumwa bakakwishura bakakubwira ibindi byose bisabwa
be ningaho mu Kibenga nyene ningaho mu Kibenga
yego ni mu Kibenga
ndi nanje ndi hano hafi yaho nyene haruguru yaho gatoyi
murakoze yari Simpson harama yandi mashira hamwe hoba hariho ishyirahamwe rihuza abo bose bafise iyo mpano yo gucapa no gushushanya muba muhura mugasangira ibyiyumviro mukaraba ingene mwakwiteza imbere muri rusange uwo mwuga mukawuteza imbere mu byo bagirira akamaro
oya na ntari hari mugabo twebwe nyene nk'abaserukira abandi muri ayo mashyirahamwe duhora tuvugana tugahura hama tugashobora kwerekana ibyo dufise uburi wese akerekana nyine ibyo afise n'ibyo ariko arakorera ko
wavuze ko wize ivyerekeye kubaka ubifatanya byose uwo mwuga wo gucapa n'akandi kazi ku ruhande
ego byose
hanyuma wavuze ko mu bindi mukora murakora ibyo no kwita bande dessinée cartoons mu cyongereza ku bana niko kimwe mwafashe iyo nzira n'ikiye mwashaka gushika ko
ico novuga twashaka gushika ko je kugira nkunde gucapa nakuze ndi umuntu akunda kuraba ibitabo by'abafaransa arivyo harimo Tintin, Lucky Luke mugabo urumva education nari mfise novuga yuko yari y'abafaransa hama mu nyuma uko nagenda nakura niko nagenda ndaba ndashaka kumenya ukuntu bikogwa gute babikora gute buhoro rero niho nagenda ndegera bamwe mu basanzwe bacapa bagenda baransigurira hari na formation naronse y'abazungu b'abafaransa bashoboye kungirisha ndaronkamo ubumenyi hama buhoro niyumvira ko umuntu yogira projet yerekeye no gukora ibitabo by'ama bande dessinée ariko bivuga Burundi Burundi bivuga karanga kacu bivuga n'igihugu cy'iwacu cerekana ishusho y'igihugu cy'iwacu kugira umwana wese avutse canke ariko arakura agenda arasoma ibyo bitabo amenya Burundi amenya muri en profondeur ico novuga ibigize Burundi intara kuko hariyo bamwe bamusanga ashikana imyaka 30 atantara n'imwe arajamo y'u Burundi urumva biciye muri ibyo bitabo turabikora n'ubu duheruka gusohora igitabo citwa Dodi akaba ari igitabo kivuga kubijanye na droit de l'enfant
kuvyerekeye kwimenyekanisha muri uwo muga wanyu muraja mu mahayaniswa haba hagati mu gihugu canke hanze
ego duhora tujayo tukerekana ibikorwa by'iwacu nka hafi mu bihugu byo hafi nka Uganda nka Rwanda nibyo bihugu novuga yuko duhora tujamo tugiye kwerekana ibikorwa by'iwacu ndetse tuganahura n'abandi bari muri ibyo bihugu basanzwe bakora nk'ibyo dukora
hari icyumviro kirakuzamwo ko ufise iyo mpano wahawe n'Imana yo gushobora kubufisa ubwo buhinga bwo gucapa yo gukongereza ubumenyi bwawe nko kwiga amashuri kurushiriza muri uwo mwuga ari uwo mugambi ufise
novuga ko iyo mugambi atawo ufise kuko ikintu nagenda abona nagenda ahura na bamwe muri abo bamaze kugira ayo mashuri nasanga ata ahanini atabyo bandushije kwera amaformation amwe nagenda ronka yabo bazungu basanzwe babikora abana binonosoye ego ndiko novuga
tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Raymond yumvira ikibazo
ndaga nsozo mutumirwa mahoro
ego mahoro
dukora bimwe nange ndi mu at
ego
nagira nkubaze
ego
imbogamizi duhura nazo challenge duhura nazo kwigisha umuntu udafite notion udafite mezire mu bintu aza gukora muri tekiniko dukora ubihuza gute kugira ngo bahugure ya mezi amenye uko turaza kujyana kuri construction kuri construction
yego
turaza kuri huza full dimension niba agiye gushushanya inka
yego
kuri twerya kuri echelle araza kubihuza gute kugira ngo umwe information zihagije ibyo bintu bihura muri tekinike yacu biba ikibazo ese turaza gukora iki kugira ngo baba wa muntu agire ubumenyi buhagije agiye gukora kugira ngo ni yapike niba ari urugero nyine nza gutanga ku nka niba ajya gushushanya inka ayo mezire zuzuye za nyazo ndagira ngo nkubaze abantu ufata bafite ubuhe bumenyi
abo dusanzwe twakira n'abantu baba basanzwe babize ariko atari cyane ari gahoro hama tukamwigisha ico bitwa anatomi kenshi mufasha kumenya amamezire no gukora amamezire neza akoresheje anatomi nibaza yuko ubizi nawe kuri umu artiste urumva benshi abanza kwiga anatomi amaze kwiga anatomi aca yiga kugira sketch amaze kugira sketch habasigaye rero ko agenda yiga kugira contrast nyine ibintu ama ombre n'amalinyere hama hasigaye abasigaye ko yiga kugira paint gucanga amarangi
ni byiza muvandimwe ariko ugerageze ubereke anatomi nyine nayo ni nziza kugira ngo ayimenye ariko ayihuze na hano hanze n'amabara nayo kugira ngo aze kuyahuza kuko biba ikibazo hari umuntu ubumenye skills wamara kuma skills yagera hanze akabyica namenye gukoresha square namenye gukoresha esheri ya nyayo iri hanze ihure na shape yawe na image ufite biba ikibazo kigerageza cyane kugira ngo natwe dutere imbere tubike agafaranga
yego nibyo
urakoze cyane
turagushimiye Remo
yego murakoze namwe
Abdi nawe nyine araduteye akamo Abdi uratwumva
ndabumva neza cyane
uhamagaye he Abdi
hano ndabumva ndi Bujumbura
yego ufise ikibazo bazumutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
oya gusa byose rutse n'icyumviro n'icyumviro kuko hari dufata n'ibintu by'imyuga hari n'ibintu by'imyuga mukunda gusanga bijyana na niveau d'etude kanaka
rego
kuko par exemple dufata nk'abartiste peintre dufata nk'abari bujumbura nk'uko tumaze kubibona ukunda gusanga umuntu yandika neza cyangwa acapa neza mugabo ugasanga ahageze ko yandika amajambo ugasanga ajyanditse mu kirundi kandi byari ibintu agomba kwandika mu gifaransa
rego
nibaza ko nk'icyo nacyo nyine ngo ucyitaho kugira bace bate umuntu uraze ntibatesha agaciro akazi kabo
nibyo
hadufata nk'umuntu usanga azi gucapa neza nibaza ko bace bagira aprofondisima rero y'ibindi byigwa bagira kugira byose bice bimera neza nicyo cyumviro mfite
murakoze
yego
turamushimiye Abdi ibintu byo gucapa nka ngaha mu bihugu biteye imbere ibyo bishushanyo birimo amahera menshi cyane hari bigugwa n'amajana by'amadolari n'imiliyoni ariko muri Afurika na ngaha mu Burundi ubona bimeze gute ubona ari ikintu umuntu ashobora kwibeshaho ubona abantu bashobora kugura nk'ibicapo byanyu bakigura amafaranga aboneka uburyo buriho kubagura
novuga yuko kuri aya makomande biragoye ariko kenshi iyo umuntu agize expo ukagira expo nyine ugatumira abantu kenshi barabigura kandi barabigura amafaranga atari makeyi usanga babigura umuriyoni kuduga bitewe n'igicapo ufise ukuntu kimeze ego novuga yuko nino buhoro biriko biraza biriko biratera imbere kuko mbere nta gicapo cyashobora kugurwa ayo mafaranga ino
ubuhinga bwa none burabafasha cyane muri ibihe ugereranyije n'abakera babicapisha bakoresheje iminwe n'amarangi
ego bwo novuga yuko buteye imbere kuko nk'amashyirahamwe menshi cyane y'abantu bavuye hanze ajino hariho ibintu bitwa sensibilisation kenshi usanga bakunda gukoresha ibitabo bya sensibilisation umva bisaba yuko ubura umuntu abimetriza amenyereye gukoresha ayo mamashini ibyo bya dessin digital kugira ngo ukore ibyo bicapo urumva ugasanga rero ibyo bicapo n'ibyo bitabo byo bibabi bagirisha byinshi gusumba ayo matablo tuba twakoze kuko byo birimo amafaranga menshi gusumba ibyo by'ayo matablo tuba twacapye
nk'abanyamahanga ingenzi aba bantu baba bagendeye nk'u Burundi murafise ahantu mugira mwerekana muhayanisha ivyo muba mwakoze ivyo bicapo mubona babikunda gute barabagurira n'amafaranga aboneka
yego hari novuga yuko hari ahantu hamwe nko mu maresitora mu mahoteli usanga nyine umuntu atwara amatabule akavuga ati reka mbe ndayashyira ngaha nka dekor cyangwa mbe ndayashyira ngaha nk'agastand umuntu aje avuye hanze w'umuzungu cyanke w'umunyamahanga ashitse arabona uwabikoze arabaza nyine kuri reception hama bakamuha amakodone bakamuha amakontakti y'umuntu ashobora guhamagara kugira abironke
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite David ikibazo icyumviro
okay mbere na mbere ndagira mushimire ko yitabiriye uwo mutumirwa
murakoze
cyangwa nshaka kukubaza njyewe mu by'ukuri uvuze yuko iyo mpano cyangwa se ko gushushanya utigeze ubyiga mu ishuri nyamara turafite ikibazo hano mu Rwanda ndetse nose ku isi ntabwo ari mu Rwanda gusa cy'ibura ry'imirimo aho usanga urubyiruko cyangwa urwaruka rusuzugura imirimo yakumva ngo umuntu arangiza kaminuza n'umuhinzi yakumva ngo umuntu yarangiza kaminuza arashushanya akamuseka cyane akavuga ngo umuntu warangije kaminuza arashushanya abantu bagitekereza gutyo wababwira iki rero nawe akabazo ka kabiri ndakubaza igishushanyo cya mbere wakoze igishushanyo cya mbere wakoze cyakwinjije angahe wakigurishije hehe
novuga yuko ngerageje kwishura icyo cya mbere wari kuravuga umuntu arangiza kaminuza hama akaca akora ibintu byo gushushanya bakamutwenga novuga yuko abantu abo bantu barihenda kuko urumva ibintu wize si byo nyine bishobora kukubeshaho urashobora kubeshwaho n'ibindi utigeze wiga rero byose mu gihe ubifise nk'impano novuga yuko ushobora kubifatanya ari bibiri kuko kenshi ushobora gusanga ibyo wonye utize ari byo bikorera guha amafaranga gusumba ibyo wize na kare ubuzi busigaye bugoye kuronka mu bihugu bitari bike umva benshi rero cha tugerageza guhungira canke gukora impano zacu kwanze dufise hama ico cya kabiri naco umbajije igicapo cya mbere amafaranga na kironseko amafaranga amajana abiri y'amarundi
yego nakubajije naho wakigurishije hari he
hari ino nyene
okay
nari nkiri muto haraciye imyaka irenga cumi
ari abantu benshi bifuza ko wabigisha gushushanya ariko wavuze ko wigeze wagera mu Rwanda ntabwo watusobanuye nimba mu Rwanda wari uje kwafungura ishuri niba ari irushanwa witabiriye ese n'urubyiruko rugize inyota yo kwiga wenda rukaba ruherereye nkahani Kigali mu Rwanda rwakubona gute ese ari gahunda waba wafitiye make ndumva ikibazo cyanjye ari
yego mu Rwanda nahora nza nje mu bintu nyine byo gushushanya byo gucapa ndafise n'abagenzi basanzwe bashushanya bari hiyo twarahura tukerekana ibicapo byacu naho tugeza buri wese ahageza hama tukanaheza tukexposa ibintu twaba twacapse
okay
urakoze
urakoze cyane kandi komeza ushyire amakabaranga kandi n'Imana igufashe mu mirimo yawe
ego murakoze cyane nawe
Yeah.
hari habakibona ko umwuga wo gucapa atari umwuga babona ko ari ikintu gifaditse babigaya bakabirabira hasi ni iki hemo riko murakora kugira ngo mushobore gusigurira abantu nkabo akamaro kavyo akamaro ko gucapa
ni byo nagenda vuga yuko cadukoresha cadutangwa ubutumwa biciye mu bitabo twerekana abantu bamwe bageze kure bateye imbere kwera imyuga tukasha duheza tukavuga ama stories yabo tubicishije mu bitabo by'amabande sino
hanyuma ama nama banko mu karere canke ama nama mvuza makunga banke nkiburaya mu bihugu byo hanze na muramaze kuyajamwo n'ikintu muri ko mutegekanya kugira ngo mugerageze gukarisha ubwenge bwanyu kurushiriza bibagije akamaro kurushiriza
no vuga ko ari biri mu bintu turiko turategura turaplayinga muri bimwe kugira turindire turabe ko batotwishura tugashobora guserukira igihugu
uburyo mufise bungana gute ko birasaba uburyo nk'ibyo byo guja hanze kuja muri amanama no guhanahana ivyumviro n'abandi hanze kugira muteze imbere kurushiza umwuga wanyu uburyo buri
no vuga yuko uburyo turabufise n'ahatari bwinshi turashobora no gusaba bamwe mu basanzwe badufasha abo dukunda kwegera iyo tugombe tugende muri ibyo bihugu nk'u Rwanda nk'Ubuganda kugira turabe yuko batodufasha no muri ibyo bihugu dushoboye kuhashika
hanyuma wavuze ko waronse udushimwe haba ku rwego rw'igihugu n'urwego mpuzamakungu dusigurira
ego akambere nikajya nababwiye naronse aka African Design Art Awards kabaye mu 2014 ndongera ndonka akandi kabaye mu 2012 ngaha nyene I Bujumbura yaramahiganwa y'amashuri hama ndonka nakandi mu 2015 ako kari kitwa Academie des Talents ndetse n'ubundi bubiri naronse muri 2008 na 2010 kongahanye ni Bujumbura
byarabahaye ingoga kurushiriza muri uwo mwuga
ego byaramaye ingoga kuko nivyo vyagiye biranyugururira imiryango imwimwe novuga yuko nko mu Cyongereza bavyita networking nagendagira ama networking n'abantu bamwe batandukanye twagenda turahura abafasha kugira ashobore gushika kuri ibyo bindi byose ndetse n'impanuro zimwe zabo twagenda turahura basanzwe bankuriye muri uyu mwuga
ubifatanya gute no n'uwo mwuga wawe n'akandi kazi ukora ku ruhande umwanya ugabanganya gute hagati y'uwo mwuga n'ibindi wo gukora mu buzima bwawe nk'ibyo bavuze byo ko wize ibyo kubaka
yego novuga yuko umwanya kenshi mafise umwanya wo mu gitondo umwanya wo mu gitondo mandiko ndakora ibyo nize ama umwanya wa premid kenshi nko mu masaha 8 kumanuka gushika saa 11 kenshi usanga ndi kumwe na n'ugo rwaruka turiko turayaga twerekana buri wese yerekana hadashoboye kote yiwe ari feble tukamufasha tukamwereka hari abamaze imyaka 3 hari abamaze imyaka 2 urumva bose ntibabanganya amanivo buhoro buhoro rero kugira ngo buri wese ashobore kuduga agere kuri nivo y'uwundi bisaba uwo mwanya wa premid bw'abashegu kuganira no kugira amapratike amwamwe
tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Octave ikibazo icyumviro
ni icyumviro kandi mbashimira umutumire mwadutumiriye
yego
kandi nawe mushimira ko yemeye kuza kutuganiriza nge singiye kuvuga umwuga akora by'umwihariko ngiye kuvuga umwuga muri rusange ari mugenzi wacu usuze ibyerekeranye n'abarangiza kaminuza bakavuga ngo ntibakora ibi ngewe hari ikintu wigeze kumubwira ngo mu bihugu byateye imbere ngo ibyo bintu birahenda niba hari ikintu njya nicuza ni ukuba narageze muri Amerika ntafite umwuga ku buryo ubu kuri izi gahunda z'amatombora n'iki bita za divirotari njya napurayingira abantu kugira ngo ndebe ko hari uwatsinda kugira ngo aze mucumbikire then anyigishe umwuga n'ukuri mugenzi wacu kuraje akomere kandi afashe n'abandi bagenzi bacu kandi hari na bagenzi bacu bari kurangiza yaba i Burundi yaba mu Rwanda bati ubushomeri iki umwuga niyo utakugaburira uyu munsi ariko ejo urakugaburira kuko ni n'ikintu ugendana ntugomba ibikoresho bihambaye ni ikintu kiba kikurimo niyo habaye biriya by'iwacu bijya biba by'insanganya n'intambara ugahunga urabihungana kuko ni ibintu biba biri mu mutwe wawe nukuri nta byinshi mvuga ndashimira mugenzi wacu kandi kuba yemeye no kuza kuri radio agaha ubuhamya urundi rwaruka cyangwa urundi rubyiruko rumukurikiye murakoze
murakoze turabashimiye Octave aduhe ijambo Lora ufite ikibazo waza umutumire icyumviro ushikiriza
yewe ikibazo nashaka kumubaza
yego
ese iyo kiramo cyo gucapa umuntu wese yarijamo cyangwa bisaba umuntu yize njyana amaze ko umuntu yarijamo gusaka ikindi nacyo namubwira kabisa interanyo nabwira akomeza agire kuraje kabisa ashishikare kabisa mu kazi kose kabisa akomeza atere intambwe abantu bose ba
murakoze Erika i Washington DC
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire Shakil Mugisha ayoboye ishyirahamwe ry'abacafi Shaki Art ngishinze gufasha abakiri bato kubijanye n'umwuga wo gucapa i Bujumbura mu Burundi. Mwavuze ko mugira ibyo bintu vya bande dessine singene no vyita mu Kirundi ibyo bishushanyo mugira. Biravugwa ko ari ibintu bigoye gukora bisaba akazi kenshi n'umwanya mwinshi mu bigenza gute kugira ngo mubishyire mu bikogwa mukoresha ubuhinga bwa none n'ikiye kibafasha kugira ngo uwo mwanya bisaba n'uburyo bwinshi mushobora kubitunganya
novuga yuko turaheza tukaraba uburyo tuba dufise ibikoresho byose turabifise urumva si ibikoresho uriza gusura kugura nka crayon na papier n'igipapuro imashini tuba tuyifise iyo tablete yo gucapira ko turayifise bisaba gusa umwanya n'ibyiyumviro hama buhoro buhoro umuntu akandika kuko urumva n'ibintu bisaba kwandika bigasaba gukora ibintu bitwa dialogue arico kizu bwa mbere ibyo abantu bari kwaravugana biriko bibera hehe nimuhe mwanya ibyo wonye bimaze guhera hakaca ico bitwa storyboard umuntu akagenda panga amajambo ahaza kuja hakaca ba ama ico ibyo bitwa mu gifaransa ngo ama ebauche ari bwo gucapwa bwa mbere wa busanzwe buri simple hama buhoro buhoro rero umuntu aka developer akagenda arasiga akacashira ko rero ya ma discussion ahanini kigenda kugorana ni mu gihe hageze kubisohoza urumva ni uburyo kandi butari bukeyi ari uburyo bwinshi cyane gose hageze rero kubisohoza kenshi niho biba bigoye ahanini nibyo nuko novuga
ukoresha abantu bangana iki mu ishyirahamwe ryawe Shaki Art
ubunye novuga yuko abo dukorana officiel tugumana buri gihe ni 12 hama abandi nabo baronka abandi nabo n'abantu baronka aya maformation baheza bagira amezi atandatu aheze bakagenda umva bo bose novuga igitigire gukora umva haza hashobora kuza batanu mu kwezi babiri biraterwa
tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Patricien
ndi mu Rwanda nashaka kumubaza ngo ese iyo capiro riri mu gihugu hose cyangwa igihe riri mu maparike amwe n'amwe
murakoze cyane nk'uko nari nabivuze ubunyeriri Bujumbura turashobora kuronka ico novuga uburyo kugira dushe kugira ayandi mapepiniere mu ntara.
Ikindi kibazo namubazaga, ese bagereranyije nk'imibare mamaze kwigisha uwo muco cyangwa n'umubare abafite ungana gute
w'abantu tumaze kwigisha muri uno mwanya? Nk'uko nabivuze, duharura abantu bashika kuri 60 tumaze kwigisha.
Murakoze Patricia. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga, aho turiko tuvuga ku vyerekeye ishyirahamwe ry'abacafiti yitwa Shaki Art, rirongowe na Shakir Mugisha, umuhinga mu gucapa ari Bujumbura mu Burundi. Ababagurira bagizwe n'abande?
Abadukurira muri ibyo
ababagurira abagura
abatugurira
yego
abatugurira baratandukanye. Hari igihe usanga ari ambasade, hari igihe usanga ari ama ONG, amahoteli, ama maison de passage y'abantu bashikiramo, abantu n'abantu nyene bafise amazu yabo nyene bisanzwe rimwe na rimwe, bo bose cyane rwose kuko bo babikoresha nka dekoro yo mu nzu iwabo, hama n'abantu bagira ama mariage n'amaniversaire.
Marseille yanyu mugomba kuzoshimikira ko uretse hagati mu gihugu ni hehe kugira mushobore kwagura umwuga wanyu?
Novuga yuko turaviza yuko twokwiragiza ibikorwa by'iwacu hagati muri hano muri Afrika nyene, nkuko nabivuze urumva dutangure East Africa buhoro buhoro, umuntu agenda araduga tugere mu Bafaransa, tugere no mu Banyamerika.
Hari imigambi mufise iyo mu gihe cya vuba n'imigambi iyo mu bihe biri imbere ku byerekeye ishyirahamwe ryanyu Shaki Art niye?
Navuga yuko ni ugukwiragiza gusangira iyo mpano yacu n'abandi, kujya nabivuze kugira amapepiniere hagati mu gihugu, ni ukuvuga mu ntara zitandukanye. Niyo navuga yuko ari umugambi dufise muri uno mwanya tukokora, hamwe n'umugambi wo gukora ayo mabande sine yandi iyo mwaka wa 2020.
Muri uwo mugambi mwavuze wo kwigisha abakiri bato ku byerekeye uwo mwuga, mubona babyijukira cyane? Mubona bibafasha mu buzima bwabo?
Yego, novuga yuko birabafasha cyane, nk'uko nagenda yababwira barahembwa biciwe n'ibyo bikorwa tuba turiko turakora, n'ayo makomande yose n'ayo maprojet tuba turiko turakora agenda arazana amahera buhoro buhoro ashobora kubagaburira.
Tugera ku mirongo ya telefone. François uri he?
Ndi nishiha mu cyankuzo.
Ikibazo cy'imviro?
Nagomba kubaza.
Yego.
Mamaze mutumiye mwari mu muda mukirije bwa mbere.
Yego, nabara mu kinanje.
Ngoma ndabaze nk'umuntu yoba ashoboye kugerageza ubwo buhinga bwo gucapa ariko akaba ata ntambwe abona atayobyisha, byogenda gute kugira ngo nawe ashobore gutera intambwe?
Muvuga yuko biragoye kenshi utari kumwe n'abandi, kuko urumva bisaba yuko wegera abandi ukaba uri kumwe n'abandi kugira umenye ibintu bimwe bimwe. Hari nk'ubuhinga buba bukenewe, nk'uko namandiko ndabivuga, ubikeneye kenshi urashobora kuja aho bakoresha amatelefone ya Android biravana, hari abatayafise ashobora kuja kuri YouTube y'iwacu ariyo shakafe abona bamwe bamukuntu basigura ukuntu babikoze.
Ego, hanyuma nagomba ndabaze kandi ubwo buhinga nk'abantu hariho amashuri byaba bisaba kugira ngo umuntu afite nk'umuntu yoshobora kubyiga agashobora kubyiga.
Numvise ikibazo cyanyu.
Ati hari aho amashuri umuntu yoshobora gukurikirana kugira ngo afise nk'uwoshobora kuyakurikirana iyo mwurundi akaza kuyiga?
Ego, hari ishuri ry'Igitega ryitwa ETSA, benshi barabicamo, abonzi benshi bari muri aya mashirahamwe baragize
ETSA. Murakoze cyane.
Naho ku vyerekeye guhiganwa, navuze ko wabivuze ko ari ayandi mashirahamwe n'abandi bafise ubwo buhinga gucapa no kugira ibyo bindi byose mukora, hari icyo mubarabira ko mukaraba ko hari icyo babarushije kugira ngo mugume muri imbere yabo? Hari icyo mukora?
Ego, ni kujya nyine nababwiye, buri wese araraba mu ruhande rwiwe, kuko urumva nawo twese twa dusa mashira hamwe ntituba ducapa ibintu bimwe twa dufise na n'ivyumviro bitandukanye natwe nkuko nabibabwiye dukora mu bintu bya education hamwe na santé chatura abanone nibihe bicapo twokora bijanye na education na santé turi ducishije muri ibyo ubwo buhinga bwa digital abandi badafise abandi ko ariko akora ama tableau twe nta kuno twokongeramo tukagira digital tukakora ku bintu bimwe bimwe bisanzwe bihari nimba ari kuri santé hygiene nimba ari kuri nimba ari muri education ni biki bikenewe ni giki twotererera natwe mu gihugu urumva nibyo onye naho onye duhiganirwa nabandi
yego urafuza ko mwashimike kubijanye n'indero namagara y'abantu kuko imwafashe ibyo bisata bibiri nikihe bibaha kurushiriza
urumva nko muri nk'ubu dufatiye nko muri nko ku magara hariho abamwe bamwe batamenya igitera diabetes hari abamwe bamwe batamenya igitera kansere cyangwa igitera malaria ibyo byose urumva umuntu agerageje kubicisha mu bicapo tuka consulta kuko twe ntituraba expert muri izo tukarondera nk'umuganga w'umudoktere ari experimente muri izo bibi cyane akatubwira bimeze gucya umuntu yandukirwa gucya twica tuheza tukabicapa kugira ngo uyo muntu adashoboye kugera kwa muganga cyangwa adafise uburyo ashobore kubibona biciriye muri izo muri ubwo bupapuro tugenda turatanga bucapse akabona umuntu agwara biciye gucya ni gute abantu bandukira sida umva ibyo byose bica muri ibyo bintu by'iwacu tuba twagize ibicapo hama ku bijyanye na byo n'indero rumva hari indero ihagaze ku bintu byinshi cyane rwose niko novuga kuko urumva umwana kuva akiri mutoyi akwiye kumenya ibintu bimwe bimwe atari nk'ibyo mu ishuri yize akamenya ko kizira gusoba habonye ko kizira guta ibicapo habonye hose ko byonona ikiyaga cyacu rero kitanganyika urumva ibyo byose bihagaze muri education y'umwana ukuntu yakuze aho rero catugerageza kubicisha muri ibyo bitabo cyangwa muri utwo dupapuro ducapa kugira duhereze abantu
Patrice ari ku murongo wa telefone Patrice uratwumva
banje gushimira uwo mutumire mwadutumiriye
yego
kandi na hano mu Rwanda tuzi ko ari kazi ni kazi ariko none agiye imbogamizi nahuye nayo ko bumva ko ari abantu baba bizeho babishyitseho noneho nk'ubwo bazakwe n'iyo mbogamizi bagashaka nk'abafite ubushake bashaka no kubimenya ariko bakavuga ati wenda umuntu yasabye amashuri nk'aya nimba ari segonderi cyangwa ari kaminuza ariko kuvuga ngo bafiteho noneho numva igihe ari imbogamizi cyane
yego
iyo mbogamizi nta kuntu uwo muntu yayikuraho byo kuvuga ngo ni uko umuntu afite honosiyo
yego birahari hari bamwe twagiye turahura nawe ugasangana iyo notion ntayafise mugabo buhoro uko twagenda tumwereka amatekinike nk'uri yabivuze ubwa mbere yavuze ku kintu cyitwa echelle echelle n'ubuhinga kenshi benshi bakoresha ku bantu bamwe baba basanzwe batabimenyereye cyane rwose batabizi badafite notion rero akoresheje icyo bitwa ubwo buhinga icyo bitwa echelle usanga agenda arabimenya
none nk'iki bako mukunda guhura nka trend ubwo bisaba yuko yaza nko mu ma weekend we
yego yaza mu ma weekend nawe ni nta kibazo
ubwo rero ndumva iyo mbogamizi ariko mwazayikuraho kuko natwe abanyarwanda mwaba mudufashije kuko ndumva ko mushaka kwagura no muri East Africa kandi muzaba mukoze nta kibazo
murakoze niyo
ni batrifeb uri murango murakoze
Alfred uri ku murongo wa telefone.
Ni igitekerezo nari mfite.
Yego.
Uyu bwa mbere mbanze gushimira uwo mutumire mwadutumiriye.
Yego, murakoze nawe.
Hanyuma nuko gusa nashaka kugira ngo kubera ko no i Burundi wacu jewe ni nsanze mvuka nga mu ntara Gitega hari abantu benshi usanga bafite iyo mpano ariko bakabura abantu bafata mu mugongo.
Yego.
Ese hari icyo mutegekanya kugira ngo dufate ko hari agwaru kusanga rushoboye mugabo rukabura barufata mu mugongo ukatusanga no mwabona ubuzima tuba tubayemo bigira imbogamizi zo kugira umuntu ashobore kuba ugasanga n'amashuri arayafite mugabo ashoboye mugabo abura n'umufata mu mugongo kumbuza uko mumaze kuba mugeze namwe kiyo ntambwe yo kugera muri urwo rwego hamuro nkawe ushimwe mpuzamakungu bisaba ko mushobora kutubaha gufi natwe kugwaruka kugira ngo tugere kuri iyo ntambwe namwe mushobora gushikako
Ego.
Ego niyo mpambu nsaba umutumire kugira ngo. Ego. Niyo mpambu ndiko nsaba umutumire kugira ngo. Ashobore gushika. Ahabo na byose bishoboka kuko. Nkubu nkaje uyu munsi je niga muri kaminuza y'u Burundi umugabo harabusanga niyo kaminuza barayihejeje bafite ibintu byinshi bashoboye mu bintu byo muri artistic ariko atusanga babuze ukungene buruhu basutena ibyo ndavuga kuya nanje ndabyihenda biziko muga nabuze n'abantu tuza hamwe cyane ugatusanga nabuze na association no kwidiriza mu nation ndabira gute mugabo numvise ikiganiro nk'icyo mwateguye bitse bimfutsa numva ko mutima nanjye nshobora kuronka option kugira mwumve yuko nanjye ari mushobora kumfasha muri iki gihe
murakoze na gerageze kwishyura icyo kibazo cyanyu nkuko nari nabivuze tugitangira ikiganiro natwe turabibona turaronka benshi batwandikira batubwira icyo kibazo bafise akaba ari naco gituma twateguye uwo mugambi wo gushobora kugira amapepiniere mu ntara zitandukanye kugira ngo aba badashoboye kugira aho hantu bashobore kuhagera
ego ariko gusabye babyiza kugira ngo mushobore kwa mapepiniere ashobore gushika mu ntara zose ndetse n'ahantu hamwe hamwe ari usanga dufate nk'intara ya mwaro murazi ko ari intara ya Amerika vuba cyane ni mu ntara kure cyane intara ya Kirundo usanga ibyo bisaba muri ko murajya mu izi ntazo hagati y'Igitega Ngozi Kayanza Muranza Karusi usanga ibintu bitoroshye
ego byose urumva aho onye babihagaze ku buryo iyo uburyo bukwiriye budukundiye turashika hose ego
murakoze cyane
murakoze turagushimiye Alfred icyo no kwita inspiration ku bandi basanzwe bakoze uyu mwuga haba mu mahanga abakora ibyo bicapo bikomakomeye twavuze bishobora kugurwa n'amamiliyoni ni bande mufatira ko nubuhe ubuhinga mufatira ko bwo hanze bubaha inspiration
Novuga yuko ino ubona ahora ndabira ko kuva nkiri muto umuhisi Liwali yari yitwa Liwali yari umucapsi adasanzwe ino yari acapa ibintu byinshi cyane rwose ino ibujumbura nibona ahora ndabira ko hama novuga mu mahanga hariho umutariyano yitwa Charles Lavesso akaba ari apana umutariyano mu Espanyol yitwa Charles Lavesso niwe novuga yuko acapa ibintu byiza cyane rwose nkunda kurabira ko akarorero hama ku bijyanye n'ama bande dessinée ndakunda kurabira ku Banyamerika Abanyamerika bo muri Disney Walt Disney akaba aribo bantu kenshi bakunda kutwaspira mu bijyanye n'ama bande dessinée bagira ibintu byiza cyane
hanyuma mwavuze ko mukorana hari abanyamahanga mufashanya cyangwa bagufasha muri ico gikorwa batubwira
ego hari gihe dukorana n'abanyamerika mu bantu twoshimira bakunda kudufasha hamwe n'ababirigi nibo bantu twovuga ahanini bakunda kutuba hafi
baramaze kugutumira ukajayo ukaraba ingene bikorwa haba aho mu burigi muvuze na Amerika
oya ubwo rwego ntituragiye nako mugabo turiko turasaba turabe yuko twemerera kuko nkuko nabibabwiye urumva yuko hari nka Disney ikora ibikorwa nk'ibi by'iwacu tuba dukeneye kugenda kuraba nyine babikora mugabo nibaza yuko bizokunda n'ubu turacasaba
akajambo kanyuma wovuga turasigaye nk'umunota kubijanye n'uwo mwuga w'ugucapa no kugene wotera imbere nko mu bihugu byacu nko mu Burundi ico cyumvira cy'ukubona hari abakibona kumengana mu nguri hasi umuntu atoja mu mashuri arondera gukurikirana mu mwuga kuyayibesheho ubabwira ngo ikimiri make cyane
icambere na mbere natangura ku bavyeyi kukuruma abo bose baza nga afite abavyeyi babo kugira abavyeyi babo barekurire nuko bagiye barabona ibikorwa dukora na education duha ubu waruka rwabo novuga yuko bureka abana bagakora ibyo bakunda mugabo bifatikanyije n'ibyigwa ahanini bakiga mugabo bakabifandikanyira n'ibyo bintu n'uwo mugabo wabasanzwe bakora hama kubijyanye nabo n'igihugu nosaba yuko leta yofashe cyane cyane ubwo rwaruka kuronka ayo maformasiyo hanze
murakoze cyane ari mutumire wacu Shakira Mugisha ayoboye ishyirahamwe ry'abacafi Shaki Art ari Bujumbura mu Burundi akaba yishinze gufasha abakiri bato kubijyanye n'umwuga wo gucapa
aha wubona ngiye kuririmba suko nimba we ku mutima ngomba njuri nimba nereka abakomeye konaho mugaye agahinda na kabonge binyo chi umutima sindabita kuyandemye
nikabe
ndabita kuribe ne wachuba komeye batata we konare mweni yabaremye
umuteyi yo yibarutse bamugenda bamuhinaka
Sud America. Is we America?